Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro hano Washington DC muri kumwe nanje Aloyse Bigirimana. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye, tubahaye ikaze kuri radio yanyu.
Ubwo bushimwe bwose bwahawe abo bantu babiri bukaba bufise insiguro y'inzira inyegeje yo kongera uburyo babagumutsi b'inkorabara.
Ibijya niteka ku gihugu tureke kuvuga ngo areke kwashimba, bari bakwiye ahubwo kubagarukana vuba bakabasubiza amashyirahamwe yabo bagakorera mu gihugu, byose bigakorerwa ngaha mu gihugu.
Abo ni Gerard Ndabirabe havugira umugambwe Sende David duri ku butegetsi mu Burundi, hamwe na Leonce Ngendakumana arongo ya DC Kibiri, bavuga ku bushimwe buheruka guhabwa Pierre Claver Mbonimpa arongoye PRODH na Marguerite Barankitse arongoye Maison Shalom. Inkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye zirimo imvura nyinshi yaguye mu Rwanda hitanye abatari bake, turazibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Imbere yaho ariko tubanze duhe akanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikiriza amwe mu makuru avugwa irya nino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse Oriane, umwanya ni uwawe.
Mwaramutse neza Aloyse, ndabaramukije mu mwese muduteze amatwi mu Burundi, mu Rwanda n'ahandi hose ku isi. Duhera amakuru avugwa ku isi. Muri Djibouti, umukuru w'igihugu Ismaël Omar Guelleh yaraye arahicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cya kane, aho hari ejo ku munsi wa Mungu mu birori vyitabwe n'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi bo mu karere. Guelleh yarahiye mu birori vyabereye ku rugo rwiwe ku mugwa mukuru i Djibouti City. Mu bitavye ivyo birori harimwo umukuru w'igihugu cya Sudan Omar al-Bashir, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, Perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mahmud, n'umushikiranganji mukuru wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn, Perezida wa Djibouti Bashir yagirizwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC ivyaha vyo mu ngwano, ivyaha vya genocide n'ibindi n'ubundi bugizi bwa nabi kuri kiremwa muntu. Djibouti ni igihugu gito cyane kiri muri Afrika y'ubuseruko, kikaba kigizwe n'ibihugu vyasinye ku masezerano y'i Roma ya sentare mpanavyaha ICC. Iyo sentare igizwe n'amasezerano aha uburenganzira bwo gukurikirana abagirizwe ivyaha vya genocide, itotezwa rya kiremwa muntu n'ivyaha vy'umungwano. Perezida Guelleh yatsinze abandi bakandida batatu mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye ku itariki 8 z'ukwezi kwa kane. Umukuru w'igihugu cya Turkiya Recep Tayyip Erdogan aragiriza amareta yo mu burengero bw'isi ariko aragwanya intagondwa za leta ya Kiislamu mu buraruko bwa Siriya, kuba batari ko barafasha leta yiwe kugwanya baruberi b'intambara ya Kiislamu Jihad ku butaka bwiwe. Ariko umugwa mukuru Istanbul ejo ku munsi wa Mungu, Perezida Erdogan yavuze ati baradutaye ku rugamba rwo kugwanya leta ya Kiislamu iriko irasesa amaraso ibicishije mu bitero by'amabombe y'ubwihevyi n'ibitero by'amarokete ategwa mu kigwati kiri ku mupaka wa Turkiya ahitwa Kilis. Iryo jambo yarivuze nyuma yaho abategetsi batangaje ko ibitero byagizwe na leta yiwe vyishe abagwanyi ba leta ya Kiislamu 55 mu buraruko bwa Siriya, aho bihora ibitero by'amarokete vyahitanye abantu barenga 20 hafi y'ico kigwati ca Kilis. Uwo mwidogo wa Perezida Erdogan ni kimwe mu bimenyetso by'uko hari cuka kibi hagati ya leta yiwe n'ishirahamwe ry'umwe bwa Buraya riheruka gusaba leta yiwe kunagura amategeko yo kugwanya iterabwoba. Abahinga bo murengero bw'isi nabo nyene bagiriza Perezida Erdogan kubakoresha amategeko yo kugwanya iterabwoba kubatavuga rumwe nawe. Umukuru w'igihugu cya Philippines Benigno Aquinos asaba ko amatora mu gihugu ciwe aba mu mahoro n'umutekano, aho ne mu gihe abantu amamiliyoni bariko baritabira amatora y'umutegetsi mushasha azomusubirira. Aho kandi ni mu gihe igihugu cya Philippines gisanzwe kizwi muri kahise kuba cyararanzwe n'ubwicanyi kumwe n'amahinyu mu bihe by'amatora. Perezida Aquino avuga ko hageze ku igihugu ciwe cereka isi yose ko gishobora kugira umutima n'inyifato ya demokarasi. Amatora yatanguye ejo akaba ari karabandanya kuri uno munsi wa mbere, yerekana ko Rodrigo Duterte umukuru w'igisagara cya Davao ari karatangaza abantu benshi mu gutogwa cyane. Duterte azwi kuba akunda kuvuga amajambo agizwe n'ibitutsi kuri leta, kandi akaba akunze kugabisha kwa azoza yica abagizi ba nabi. Abatavuga mwe na Duterte harimo na Perezida Aquino bagabisha abanyagihugu kudatora umuntu ashobora kuzocika umutegetsi w'umudiktateur akaba ari umutegetsi w'igitugu. Abategetsi muri Afghanistan barayibisha abagabo batatu babamanitse. Abo bagabo baragirizwa ivyaha bikomeye vy'ubugizi bwa nabi kuba civile no kumutekano w'igihugu. Iyicwa ryabo bagabo bagizi biterabwoba ryakozwe mu munyororo uri I Kabul heje ku munsi wa Mungu. Ibiro vya Perezida Ashraf Ghani vyabwijwe rya Amerika ku iryo tegeko ryavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Iryo tegeko ryasohowe inyuma yaho hari haciye ukwezi habaye igitero gikomeye c'ubwihevyi cyagizwe ku mugwa mukuru kigahitana abantu 70 kigakomeretsa n'abandi amajana n'amajana. Abarobere b'abataliban nibo biyitiriye ico gitero. Ubwo bwicanyi bwaraneguwe cyane mu gihugu cyose cya Afghanistan no mu makungu. Perezida Ghani yararahiye ko agiye kongereza ingufu nyinshi mu gisirikare mu kugwanya abagizi ba nabi, akavuga kandi ko azoshigikira ubwicanyi buzogirwa kuri abo bagizi ba nabi. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka.
Urakoze Oriane Itangishaka kuri makuru hejeje kudushikiriza. Imwumviriza n'ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94.9 hamwe na 95.2. Makuru mu karere yahere mu Rwanda, imvura idasanzwe yaguye mu ijoro ryo kwa gatandatu rishiru wa Mungu yahitanye abantu 34 mu karere ka Gakenke mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yaraganiriye n'umuyobozi wako karere de Gracias Nzamwita aramubwira ibyo nanikaye, tumwumvirize.
Ntabwo ari inkambi imwe, ni inkambi nyinshi cyane kubera imvura nyinshi yarayiguye hafi kuva mu saa saba z'ijoro. Kuburyo mu mibare dufite abantu bapfuye ubungubu turabarura abantu 34, ubwo harimo abantu bakuru n'abana. Imibare iyo ntabwo nakubwira ngo abana nibanga bakuru nibanga, ariko 34. Ikindi ni uko uyu muhanda wa Kigali Musanze hagati ya gasantere ka Gakenke na Buranga harimo ibitengu byinshi kuburyo imihanda itari nyabagendwa, ariko ubungubu leta
ni ukuvuga ngo kuva mu gitondo uwo muhanda ntabwo wakoreshwaga.
Yo nko kuva mu saa 10 kugeza ubu none hafi saa 10 abo muhanda wari kugendeka.
Byagize ingaruka ku mirenge ingahe?
Imirenge byagize ingaruka nyinshi, ni imirenge itatu: umurenge wa Nemba, umurenge wa Gakenke n'umurenge wa Makaba. Niho tubona byagize ingaruka nyinshi cyane. Ni naho hapfuye abantu benshi bo muri Gakenke, ni abantu 16, muri Makaba ni abantu 9, ariko hari n'imirenge yindi nayo byakozeho nk'umurenge wa Minazi hapfuye 3, umurenge wa Coko 2, ubwo n'umurenge witwa Mugunga naho hapfuye umuntu umwe. Birumvikana ko abantu ari abantu benshi cyane.
Hari amakuru yavugaga ko kaburimbo uyu muhanda Kigali Musanze yacitse, nibyo?
Kaburimbo ntiyacitse, ahubwo ni ibitengu byagiyemo ahantu hafi nko mu birometero nka bitandatu hose byari byagiye biriduka bijyana.
Ubutabazi bw'ibanze kuri iyo miryango ubwo buhagaze bute?
Ubutabazi bw'ibanze kuri iyo miryango twavuganye na Midimari. Midimari mu gitondo cya kare kare yazana abantu b'amaserike ndetse itanga n'iby'ibanze, ndavuga nk'ibiringi n'ibindi byose byangombwa. Ariko hari n'ibindi byihutirwa kuko amazu hafi 400 yasenyutse. Ayo mazu batwemeye ko bari buze kudushakira amabati, noneho abaturage twe tugakora umuganda wo kubakira kugira ngo niburiye umuryango ubone ibikingo umusayo. Ariko nanone mu gitondo batubwiye ko bari buze kuzana nanone n'ibikenerwa n'ibiribwa. Ubwo twe icyo twakoze kuri iyo miryango kubera ko igomba kugeraho ikindi musaya, kubera ko bigiye bitandukanye bamwe mu mirenge abaturanyi babo babaye babasindikiye muri iyo mugoroba.
Gakenke nk'agace kiganjemo imisozi, hari ubwo usanga batuye ahantu hahanamye bamwe bita amanegeka, abagizweho ingaruka nabo ni bari batuye mu manegeka
ngira ngo gatezi ko nano kutayizi ni imisozi miremire ubwo rero kubera ko ari imisozi miremire amazi yagiye aturuka muri iyo misozi miremire agakubita abaturage batuyemo naho twagituatuye rero birumvikana ko iyo amazi ahurutse mu misozi niba utuye ahantu heza icyo gihe amazi
hari ingamba kuba mwakumira ayo mazi kuko ntabwo ari ubwambere ibyo ngibyo bibaye
ubu ntabwo yabirutse tujye ryo kwica abaturage ingamba twafashe ni uko atuye ahantu habi ni ukubimura tukareba aho tuba tuhatuje heza atari iyo mikino igenda ibarigikira icya kabiri nanone mu ngamba twari twafashe nabo tugikomeza ni gukomeza gutera amashyamba nko mu mpinga z'imisozi kugira ngo nibura turinde ko ayo masuri yaza ikindi ariko nanone gikomeye ni uko iminsi iri hejuru kuko gahunda ikomeye cyane tuzagenda dushyiraho hamwe na hamwe amaterasi y'indinganire ndetse n'indi mirwanyasuri kugira ngo dukore tubungabunge ubutaka ariko igikomeye cyane no kugira ngo imiryango ituye ahantu hari ubona koko n'amazi avuye mu manegeka yabasanga aho ngaho tuyinywe
uyo yari Deogracias Nzamwita arongoye akarere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda yavuga ku mvura yaguye muri ako karere tuve mu Rwanda tuje mu Burundi aho abantu babiri bagandaguwe mu gisagara cya Bujumbura mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishira uw'Imana umwe yahitanywe na grenade yatewe muri zone Buterere mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura uwundi nawe yarasiwe muri zone Musaga mu bumanuko bw'igisagara cya Bujumbura ni inkuru dushikirizwa na Fidelite Ishatse
umwe muri abantu bapfuye yitanywe na grenade yatewe mu gasoko kari muri zone ya Buterere aho gasoko kikibaba gikaburimbo rigabura Buterere ya mbere na Buterere ya kabiri abaye muri iyo soko batubwiye ko iyo grenade yatewe nk'igice saa imwe y'ijoro irenga
ilikuwa ni saa moja na dakika kumi
hari mu masaha moya n'iminota icumi niho yateye igiterwa abantu barahondagaye aho nyine umwe niwe twabonye ikiziga abandi barakomeretse bacatwaho kwa muganga
iyo grenade igiheza guterwa hari abanyagihugu bari muri icyo kibanza bakubaguwe maze batabagwa n'abasirikare nk'uko tubyiganirwa n'umwe wari muri icyo kibanza yabibonye
kubonye mda mdogo ndo tukafura tunaona saifu wa mbonera kure
hachi ya kanya niho hacha hazi mbonera kure hacha watangula kukubita abantu bafata abantu babahohotera mbonera kure nizo zatanguye kuza yaba polisi baca barakurikira umuntu wese afite agasakoshi ku mugongo niwe yaca afatwa agakubitwa bababwiye ko aribo bariko baranyegeza amagrenade mu masakoshi yabo abasirikare bashitse rero bavuze yuko ibyo bitumvikana ko abantu baguma bafatwa kandi atakibagira baca basaba ko abafashwe barekurwa
amakuru twakuye umuryango w'umuntu yitabye Imana yemeza ko uyu muntu ari umukenyezi azwi ku izina rya Uwimana Diane umuryango we bavuga yuko yaragiye muri ako gasoko gusuma asize umugabo n'abana batatu urongoye zone ya Buterere Nelson Nduwimana yazinutse ahabereye iryo bara maze agisha inama abanyagihugu asanze mu byo yababwiye harimo ko uwateye grenade yari yatumwe kwica abantu benshi
uwabikoze nawe tubibaza yuko yabikoze afite intumbero uteye grenade mu isoko hapfa abantu benshi kandi muri abo bapfa nta bwoko nta mutumba uba wacaguye hapfa abantu mu kivunga bishobora ko umuntu yakoze icyo kintu ari misiyo aba yarahawe yikubwira hapfa abantu benshi agira ibyo yerekana kuri uwo yamutumye yereka abazungu yuko abantu be ko barapfa amahera muyorere kuko ni misiyo bafite niko je no kivuga
umuntu mbere ukomezamo umutekano mu Buterere umukuru wa zone Buterere yafashe ingingo zikurikira
tumaze tuzibukire gato babura aho batera babura aho biyice dusabe rero nko ngahakunda kuba hari abantu benshi tutavuze ko isaha 12 ataruje n'uruza gusubira aha ku isamariyo canke iri babara ryose gute mpande yose ko muranyuma kugira abantu bagurisha ibiziga buri aho bace isaha 12 abafite utuntu bacuruza ka kumabarabara batoye bahejeje sokoza kuri mwe n'isoza yo bugaye
igitigi nyezi na cyakomeretse mu Buterere twakibwiye cyangwa cy'umuvugizi w'igipolisi Moise Nkurunziza aya tubwiye ko bagera kuri 12 bakomerekejwe n'iyo grenade yatewe mu gasoko mu Buterere ni muri komini ya Ntahangwa hagataho mu gipolisi batubwiye ko no muri zone ya Musaga komine muha mu manuka y'igisagara ca Bujumbura ko naho nyene amaso yasesetse uwitwa Jivan yo kubwayo yahora akora umwuga w'ubushoferi niwe yishwe arashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bamutegereye ariko arataye ingeke isaha 3 z'ijoro kuyobaragiye akari ku Musaga ngo icega c'umuvugizi w'igipolisi abandanye yimenyesha mu gipolisi amenyesha kandi ko yaba uwateye grenade muri zone ya Butere canke yahoshesha amaraso ku Musaga bose ntibaramenyekana yamara avuga yuko amatohoza yamaze gutangura ibujumbura mu Burundi Fidelite Ishatse ry'u Amerika
ubu naho ni mwanya w'amakuru y'inkino yahere mu Rwanda mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yaranze iyi ndwi turangije
mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo ndi kwa gatandatu mu Rwanda hatangiye ku nshuro ya kabiri isiganwa ryitwa Rwanda Cycling Cup rikinwa mu gicoro binyuranye mu gihe kijya kungana n'umwaka wose intera ya mbere y'irushanwa yari Kigali Nyagatare ku bakinnyi b'abahungu, Rwamagana Nyagatare ku bahungu bakiri bato, na Kiramuruzi Nyagatare ku bakobwa. Muri iki cyiciro cyabimburiye ibindi muri irushanwa, uwabaye wa mbere mu bahungu ni Areruya Joseph wo mu ikipe ya Ami Sportif y'i Rwamagana, yakurikiwe na Hakuzimana Kamera ukinira Benediction y'i Rubavu, naho uwa gatatu aba Jean-Claude Wizeye wa Ami Sportif. Mu bakinnyi b'ingimbi waje ku isonga ni Eric Imanizabayo wo muri Benediction. Ku ruhande rw'abakobwa, Ingabire Beyata wo muri Ami Sportif niwe waje ari uwa mbere. Ku nshuro ya kabiri isiganwa Rwanda Cycling Cup rikinwe, ngo hazabonekamo izindi nzira. Tukumve umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda, Aimable Bayingana.
Rwanda Cycling Cup nanone twashyize muri gahunda ko tuzajya mu gice cy'iburengerazuba, ni ukuvuga dufite etape navuga ebyiri nshyashya. Ya mbere ni izahaguruka ikarongi yerekeza Rusizi, buzaba ari ubwa mbere tugiye hariya kuko umuhanda wararangiye umeze neza. Kiriya gice rero cy'u Rwanda ngirango ni n'ahantu heza cyane, icyo gihe tuzishimira kuhajya kubera ko duteganya no kuhashyira Tour du Rwanda. Hanyuma nanone n'indi etape nanone ikomeye nayo izahaguruka Rusizi ikarangirira i Huye, nayo iteganyijwe muri Tour du Rwanda ariko twashyize muri kalendari yacu, nayo ikaba ari etape numva izaba ariza ko buzaba ari ubwa mbere tunyuze mu ishyamba rya Nyungwe. Nyungwe murabizi no kwireshya, ifite ahantu abakinnyi bazagenda ibirometero nka 30 bari ku butumburuke bw'ibirometero hagati ya 2300 na 2500.
Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere igeze mu mahina. Mu mpera z'icyumweru gishize habaye imikino yo ku munsi wa 22 kwa gatanu, ikipe ya Musanze FC yatsinze Bugesera FC bitego 3-1 ku kibuga cy'Inyakinama. Marine FC yaguye miswi n'Amagaju FC banganya igitego 1-1 kuri Stade Umuganda i Rubavu. Ejo ndi kwa gatandatu kuri Stade y'Imuhanga, Mukura Victory Sport yatsinze AS Muhanga ibitego 3-1. Etincelles FC yatsinze Kiyovu Sport ibitego 2-0. Uyu mukino wabereye kuri Stade Umuganda. APR FC yatsinze Sunrise ibitego 2-1 i Rwamagana. Ikipe ya Gicumbi FC yatsindiwe ku kibuga cyayo na Police FC ibitego 3-0. Mu wundi mukino wabereye kuri Stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya Lyon Sport yanyagiye Rwamagana ibitego 4-1. Kugeza ubu aho shampiyona igeze, amakipe uko ari 16 ashobora gushyirwa mu nzego enye. Urwego rwa mbere rurimo APR FC ifite amanota 49 na Lyon Sport ifite 48. Aya ngaya uko ari abiri niyo arimo kugaragaza inyota idasanzwe y'igikombe. Urwego rukurikiraho rugizwe n'amakipe yarangije gukura amaso ku gikombe, akaba asigaye aharanira imyanya myiza. Ayo makipe adashimwa kabiri ni Mukura Victory Sport, AS Kigali, Kiyovu Sport na Police FC. Mu rwego rwa gatatu harimo amakipe y'Akazuyazi adafite ubwoba bwinshi bwo kumanuka mu cyiciro cyo hasi, ariko nanone ntagaragaze intego zifatika. Ayo makipe adafite icyo yica n'icyo akiza ni Gicumbi FC, Sunrise, Bugesera FC, Amagaju FC, Marine FC, Musanze FC na Espoir FC. Amakipe asigaye ageze aharindimuka ku buryo niba nta gihindutse abiri muri yo ashobora kwisanga mu cyiciro cya kabiri. Ayo makipe atatu ya nzapfa nzakira simbizi nk'akanyoni karitse ku nzira ni Etincelles FC, AS Muhanga na Rwamagana FC. Iyi Rwamagana FC niyo iri ku mwanya wa 16 ari na wa nyuma, ikaba ifite amanota 11 mu mikino 22. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Arakoze mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda. Naho dusimbire mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikubanya nka atubwire idonido ry'inkino zabaye mu Burundi.
Mu mpera z'indwi twaraye turangije ihiganwa ry'igikombe cy'umukuru w'igihugu ryari rigeze mu gice cya kane cy'irangiza. Ku munsi wa gatandatu habaye urukino rumwe gusa, ubwo nago rwahuje imigwi Message Ngozi na Leader Dick Burundi Sport for Africa w'i Bujumbura. Ubwo rukino rwabereye mu ntara ya Rutana ku kibuga cy'ihinguriro ry'isukari Sosumo, rwarangiye imigwi yose inganya ubusa ku bundi. Bikoze kuri za penalti, Message Ngozi ikura mu ihiganwa Leader Dick Burundi Sport for Africa mu kuyitsinda penalti 5-4. Kuri Uwimana naho habaye inkino 3 kuva igihe cy'isaha 9 z'umuhingamo ku kibuga cyo mu Rumonge Stade Vyizigira. Umugwi Moso Sugar wo mu Rutana watanye mu mitwe na Pepiniere w'i Bujumbura. Moso Sugar ukuramo Pepiniere mu kuwutsinda ibitsindo 2 ku busa. Ku kibuga cyo ku kigo cyigisha ubuhinga mu mupira w'amaguru CNT cy'i Bujumbura, Bujumbura City yari iramutse yakira Rugo Farm wo mu ntara ya Cibitoke. Bujumbura City watsinze Rugo Farm ibitsindo 3 ku busa. Ku kibuga cyitiriwe Umugano wa Ludovico Rwagasore naho umurwi Vitaro watanye mu mitwe na Burundi Sport Dynamique Mike urukino rwarangiye umugwi Vitaro ufise igikombe cy'umwaka uheze wa 2015 utsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0 mu cha kabiri kirangiza mu guhiganirwa igikombe cy'umukuru w'igihugu Vitaro izotana mu mitwe na Bujumbura City Message Ngozi nayo ikazotana mu mitwe na Moso Sugar wo mu Rutana tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal iheruka kwandikira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF urwo rwandiko nubwo kutemera kumurwi iserukira gihugu wa Senegal uzokinira kugenekereza rya kane ukwezi kwa gatandatu kuza mu rukino ruzohuza n'umurwi iserukira gihugu w'u Burundi ku kibuga ivyizigiro cyo mu Rumonge ni muri za nkino zo gukuranamwo kugira haboneke imigwi iserukira bihugu izokina inkino za nyuma zizobera mu gihugu cha Gabon mu mwaka uza wa 2017 umurwi warungitswe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cha Senegal ushikiriza ko basanze ikibuga ivyizigiro cyo mu Rumonge gifise utunenge twinshi nkuko tubisoma mu rwandiko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ryarungikiye ishyirahamwe CAF rishikiriza ko ibarabara Bujumbura Rumonge ritagendeka neza ikibuga ivyizigiro gitewe ku byatsi bisanzwe gazon naturel mu Gifaransa ko icyo kibuga kiri mu gahinga kanyanga nande amahoteli adakwiye nuko atabitaro vya kijambere biri hafi ariko mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ndibemera ibishikirizwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal umunyamabanga nshingwa bikorwa wa FFB Jeremy Manirakiza ashikiriza ko intumwa ya CAF yari yemeje ku kibuga cyo mu Rumonge gishobora kwakira ubwo rukino mpuzamakungu igihe yagira umwihwezo wacu
twageze gusaba CAF kugira ngo ize kuraba ibibuga biri mu Burundi twayeretse stade y'Ingozi tuyerekana stade yo mu Rumonge barahungitse rero umuhinga araza kuraba stade y'Ingozi niyo mu Rumonge asanga stade y'Ingozi nikwije neza bisabwa n'amategeko mugabo acatanga raporo muri CAF ko stade yo mu Rumonge ikwije ibisabwa n'amategeko nico gituma rero urumva twaye twifuje yuko ugurukino rushobora kubera mu Rumonge aho n'abarurezi bose bakeneye bashobora kwicara bakaruraba neza urumva gushira urukino ni federation yakira ivuga aho ishirira urukino
mushira hamwe y'umupira w'amaguru mu Burundi bashikiriza ko barindiriye ingingo ya nyuma yishira hamwe y'umupira w'amaguru muri Africa CAF kugira hamenyekane ikibuga ntabanduka kizakira urwo rukino nkuko Jeremy Manirakiza abandanya bivuga
baraje rero hamaragenda mu Rumonge baze mu Rumonge ntibashimiye uko bokiniraho arandise kiye CAF barabwira ibintu byinshi baravuga ibarabara rija yoko rishobora kuba atari giza riribi baravuga ku kibuga baravuga ko rishobora kuba kidakwije amateko barandira kira CAF hanyuma natwe tubibonye kubera CAF yahavuye mu byo banditse yafashe ibintu bitatu gusa bobo bari banditse ibintu byinshi cyane bijanye n'amahoteli n'ibintu byinshi n'ibarabara byo byose ariko CAF yo yacifata bitatu muri byo mu byo badusabye tuhama natwe turaheza turayimenyesha tuti ibyo onye mu isanzwe twe twashize uru ukino kubera inspection ya CAF niyo yatubwiye ku kibuga gikwije bisabwa n'amategeko turayindiriye rero ryo gushika urumva cyangwa by'umupira w'amaguru muri Afrika CAF niryo rizofata ingingo kugorukino rukinigwa hariya mu Rumonge nuko rushobora kuza gukinigwa ahi Bujumbura
ivyo biruko mu gihe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Senegal ryoryo mu rwandiko ryarungikije ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF risaba ko urwo rukino rwo kwigenekereza ya kane kwezi kwa gatatu kuza rwobera ku kibuga citiro umugano wa Ludovico Rwagasore tubibutse ko mu rukino rwa mbere rwaberi Dakar muri Senegal kwigenekereza ya 13 kwa gatandatu mwaka uheze wa 2015 umugwi serukira gihugu wa Senegal wari watsinze intama mu rugamba 3-1 mu murwi ke Burundi busanzwe burimwo Senegal niyo ya mbere n'amanota 12 Burundi n'ubwa kabiri n'amanota 6 Namibia ifise amanota 3 ni Denigi bitsindo 3 iza mu kibanza cha gatatu Niger ni ya kane ni nayo ya nyuma n'amanota 3 ni Denigi bitsindo 4 Ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
ubu naho nimwumvirize ijambo rishikiriza imigabo ni migambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo bitandukanye birabisi
naho urugamba rwo guharanira ubwigenge bwa politika ari kibazo kirangwa hose ku isi ibihugu bitatu byo muri Afrika no kuvuga Burundi Republika iharanira demokrasi ya Kongo na Republika ya Kongo n'ityozwa rya gateka ka muntu ryiyongeye bikomeye bivuye ku matora yo mu mwaka w'2015 muri ivyo bihugu ivyerekeye gateka ka muntu mu Burundi vyarayanzaye mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 igihe umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi CNDD-FDD watangaza ko president Pierre Nkurunziza azokwitoza mu kiringo kigira gatatu ikiringo yatsindiye mu kwezi kw'indwi mu mwaka w'2015 mu biciye kubiri n'amasezerano y'Arusha. Abajejwe gukurikirana agateka ka muntu batohoje abantu 474 bishwe kuva mu kwezi kwa kane mu mwaka w'2015. Irindi kyozwa rikomeye ry'agateka ka muntu rifatiye ku ruhagarara rwa politiki harimo ubwicanyi ndengerabutungane, amakuru y'abantu bishwe bagahambwa mu binogo bifubwamo abantu benshi, abantu bapfungwa mu buryo budaciye mu mategeko kandi bifatiye ku mpamvu za politiki, bagapfungwa mu buryo bumeze nabi cyane kandi bigeramira ubuzima bwabo hamwe n'inyifato ya leta yo kutubahiriza na gato ubwigenge bwo gucikiza ibyiyumviro, ubwigenge bw'itangazamakuru, ubwigenge bwo kugira amakoraniro hamwe n'ikibazo cyo gufata abapfasoni n'abigeme ku nguvu. Muri Repubulika ya Kongo ku itariki 25 z'ukwezi kw'icumi, umugambwe uri ku butegetsi nabo bakorana byatsinze n'amajwi menshi cyane muri referendum yarijezwe guhindura ibwirizwa shingiro kugira irekurire President Denis Sassou Nguesso kwitoza mu kiringo kigira gatatu. Abasivile 35 bavuga ko bishwe mu myerekano y'imbere ya referendum. Abatora baratewe ubwoba, ubwigenge bwabo ngendegwa ko burageramirwa bikomeye cyane. Kwezi kwa mbere mu mwaka w'2015, icuka kibi cya politike cyari yongeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho imyiyerekano yadutse Kinshasa, Goma na Bukavu ku ngingo ya President Joseph Kabila yo kugirisha rusansuma mu gihugu cyose mu mugambi wo kugizayo amatora inyuma y'umwaka w'2016. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU vyerekeye agateka ka muntu vyemeje ko abantu 10 bishwe, mu gihe ishyirahamwe rijejwe agateka ka muntu Human Rights Watch ryatangaje ko abasivile 38 bapfuye, 5 barazimangana, abandi barenga 300 barahagarikwa. Vyongeye hari amakuru atari make avuga ko abatavuga rumwe na leta bahagaritswe mu bisagara mu gihugu cyose. Ityozwa ry'agateka ka muntu ryarabandanije kwiyongera. Ishyirahamwe ONU ryatangaje ko ryatohoje dosiye 400 y'ityozwa ry'agateka ka muntu kuva mu mwaka w'2016. Ku vyerekeye ivyo bihugu uko ari bitatu, no kuvuga Burundi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarerekanye impungenge ku bijanye n'ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu ku mugaragaro no mu mwiherero. Mu bisanzwe amaleta ategerezwa gushyira imbere y'intahe abatyoza agateka ka muntu, agakora n'ibishoboka byose kugira ityozwa ry'agateka ka muntu ntiribe. N'ikintu amaleta y'ibihugu byose byo ku isi ategerezwa gukora.
Iyo ryari jambo ribashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracari kumwe ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Oriane itanga ishaka giye kutwibutsa amwe mu makuru yadushikirije. Oriane.
Urakoze cyane Aloise. Twayobye ko muri Djibouti umukuru w'igihugu Ismaël Omar Guelleh yarayera hicese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo cya kane. Aho harejo ku munsi wa Mungu mu birori byari byitabwe n'abakuru b'ibihugu n'abandi bategetsi mu karere. Ibyo birori byabereye ku rugo rwiwe ku mugwa mukuru muri Djibouti City. Mu bitavye ibyo birori harimwo umukuru w'igihugu cya Sudan Omar al-Bashir, perezida w'u Rwanda Paul Kagame, perezida wa Somalia Hassan Sheikh Mahmoud n'umushikiranganji mukuru wa Ethiopia Hailemariam Desalegn. Umukuru w'igihugu cya Turkiya Recep Tayyip Erdogan yaragiriza amareta yo mu burengero bw'isi ariko aragwanya intagondwa za leta ya Kiisilamu mu buraruko bwa Siriya kuba batari kubarafasha leta yiwe kugwanya baroberi b'intagondwa ba leta ya Kiisilamu ariko ku butaka bwiwe. Ari ku mugwa mukuru Istanbul heje ku munsi wa Mungu, perezida Erdogan yavuze ati baradutaye ku rugamba rwo kugwanya leta ya Kiisilamu iriko irasesa amaraso ibicishije mu bitero vy'amabombe y'ubwihevyi n'ibitero vy'amarokete ategwa ku mu kigwati kiri ku mupaka wa Turkiya ahitwa Kilis. Umwidogo wa perezida Erdogan ni kimwe mu bimenyetso by'uko hari cuka kibi hagati ya leta yiwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya riheruka gusaba ko leta yiwe inagura amategeko yo kugwanya iterabwoba.
Mwese mukundira Dijwi rya Amerika, igice cya mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikoro mwari kumwe na Aloise Bigirimana. Amakuru y'irya nino twayashikijwe na Oriane Itangishaka, Fatuma Alimas Kalala niwe yatunganije ibi biganiro. Tubifurije ibihe byiza mu miryango yanyu, mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.